Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe mute, mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvewa.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko ku ijwi rya Amerika. Maze rero twibaze amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu amaze iki mu bihugu bimwe na bimwe. Imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu umushingwamanza ni ukuvuga avoka Armel Niyongere arongoye Akat. Akat ni ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu n'ukuborezwa igufa ikiremwa muntu, ni ukuvuga iyicarubozo cyangwa se torture. Nibyo rero akati ishinzwe kurwanya. Mu kwezi kwa mbere 2016, Sentare isubiramo imanza y'Ibujumbura yakuye burundu Maitre Niyongere mu rwego rw'abashingwamanza rw'u Burundi. Nyamara rero mu kwezi kwa kabiri 2017, Maitre Niyongere yemerewe kwinjira mu rugaga rw'abashingwamanza rw'i Buruseli mu Bubiligi. Byongeye mu kwezi kwa karindwi 2017, yemerewe mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Maitre Armel Niyongere kandi n'umwe mu bashingwamanza bafasha muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI imiryango y'ababuza ababo mu Burundi. Muri uku kwezi kwa gatatu turimo, Maitre Niyongere yasohoye igitabo mu rurimi rw'Igifaransa Le Burundi et le PU. EPU bivuga examen périodique universel, n'umwanya buri gihugu cya Loni gihabwa buri myaka 5 n'inama mpuzamahanga y'uburenganzira, yego n'inama mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu Conseil des droits de l'homme, kugira ngo kigaragaze ibyo gikora n'uko kibikora mu rwego rwo guteza imbere uburenganzira bwa muntu, kandi banakigira inama kibutswe inshingano zacyo. Maitre Niyongere yagiye muri izi nama EPU nyinshi. Ibyo yahabonye, ibyo yahumvise, nibyo byavuyemo igitabo amaze gutangaza. By'umwihariko ku birebana n'u Burundi, nubwo atari cyo gihugu cyonyine nk'uko yabibonye, Maitre Niyongere asanga igihugu cye cyarasinye kandi cyinjiza mu mategeko yacyo bwite, ni ukuvuga ratification, amasezerano mpuzamahanga menshi arengera uburenganzira bwa muntu, ariko ntikiyasobanukiwe neza nka biriya bihugu byinshi nyine, kandi ntikiyakurikiza nk'ibindi byinshi. Nibyo rero Maitre Niyongere atuganirire. Maitre, mwiriwe neza.
Mwiriwe Kamirindo.
Urakomeye.
Namahoro.
Namahoro rwose. Niko se Maitre, tutarinjira neza mu nsanganyamatsiko y'iki kiganiro, hari abantu babiri kuri Facebook ya VOA handitse abantu benshi, ariko utuntu tubira abantu babiri banditse Leon na Shingiro. Leon yanditse atari amasezerano gembona nta kintu amaze, cyane ko ibyitwa ko ari ibihugu bikomeye ari byo biyahonyora, kuko iyo urebye intambara zihitana abantu benshi kandi baba civil, reba nko muri Syria, Yemen, Iraq n'ahandi, muri ibi bihugu bito cyangwa bikennye nta guhohotera uburenganzira biba bihaba ugereranije no mu bihugu byitwa ko ari ibigugu. Naho shingiro ati yemwe amasezerano mbona ntacyo afashije cyane ibihugu twakwita ko bikenye. Akabazo rera hanga koko aya masezerano ntacyamaze singombwa kwabaho.
Mu byukuri aya masezerano asaba ibihugu ko bica imbere ya bagenzi babo basanzwe mu gisata cya ONU kugira birimbure barabe yuko icyo gihugu giharanira gato y'akazi na muntu, cyane cyane n'amasezerano yo kunganirana, amasezerano yo guhana, kuko ibyo bihugu kenshi birabona biti iki gihugu gisanzwe kidakurikiza amasezerano hagati y'akazi na muntu, gisanzwe gihohotera kiremwa muntu, nta ngingo zikomeye zifatwa kugira bakingire kiremwa muntu. Ugasanga rero ibihugu byinshi bigenda birakosora kubera biba byabisabwe na bagenzi babo. Ikimuvuga ariko atacamaze cyanke atacu ashobora kugira iyo atacashobora atangingo ishobora gufatwa mu gihe udakurikije ayo masezerano cyangwa udakurikije ibyo byasabwe na bagenzi babo. Ahubwo kenshi bituma insanzwe biri mu kubahiriza hagati y'akazi na muntu bishobora gutera imbere. Aho ntutanga akarorero akarorero hari ubu gusanga biciye imbere ya bagenzi babo nk'ibyo biba biciye imbere ya EPI example de kiniversaire, ugasanga barababareba ati mwebwe mu gitabo mpanabyaha cyanyu hari ibi n'ibi n'ibi mwobikosora mwaba muri kumurubahiriza hagati y'akazi na muntu. Iyo bagarutse rero nyuma y'imyaka ine ugasanga byarakosowe. Ibyo byarashyitse no mu Burundi, byarashyitse no mu Burundi, birerekana yuko rero icyo gisata cya ONU ayo masezerano afise akamaro, kuko hari igihe ibiba biri kubera muri icyo gihugu bijyanye n'ihohotera rya kiremwa muntu bigenda birahinduka, kuko banka yuko baguma babadoma ku rutoki.
None se Metro, ko wowe uvuga uti ibihugu byinjiza mu mategeko yabyo ratification aya masezerano bitayasobanukiwe, noneho twifatire u Burundi, ibyo birashoboka? None se abo bantu baba basoma, baba barize, kandi baba bahura n'abandi bahanga, baba bahura n'abandi bantu binyabwenge, kuki abategetsi wakwihanukira ukavuga ngo ntabwo baba babyumva?
Abategetsi barabyumva, hari ugusanga babirenga ko kubera politike ibiriho icyo gihe, kuko urabye nta zakarorero nko mu Burundi. Mu mwaka w'2008 Burundi bwaraciye imbere yabo bahinga bagateye akazi na muntu basanzwe barasohokera ibihugu byabo, hama barabiha amarokomandasiyo ibyo basaba Burundi guhindura. Kandi mu nama yakurikiye inyuma y'imyaka ine mu 2012 hariho byinshi byahindutse. Urabye bari babasabye yuko ibyihohotera rya kiremwa muntu byari mu gitabo mpanabyaha cyo mu 1981 byohinduka bikaba icyaha ukwacyo kandi gihanwa. Aricyo bita torture. Barahinduye igitabo mpanabyaha mu 2009 biteguriye kujya imbere yabo bahinga. Urumva ari ibintu byinshi byagenda birahinduka, bagasaba bati nimurabe mu Burundi hajyeho umugore hagati y'akazi na muntu wigenga. Uburundi bwaragushize mu ngiro mu gutegura kujya imbere yabo bahinga, iravuga bati reka mwemwe tubikosore ibyo dushobora gukosora. Kandi baciye bashyiraho umugore hagati y'akazi na muntu mu 2011 rero tubirekana yuko ariyo bimwe bagenda barakosora n'ibindi usanga badakosora. Mu by'ukuri rero muri izi bya EPI ibyo bakosora kenshi baba ari ibyo bemeye, kuko mu gihe babahaye amarokomandasiyo ibyo bategerezwa gukora hari ibyo bemera, ari byo bashyira mu ngiro n'ibyo banka n'ibindi atacyo bavuga ko. Urumva rero nk'ubu rero bavuze bati bisubishira mu ngiro, abo bahinga batabaza barakurikirana uko imyaka ibiri iheze, ati mbega bimwe Burundi bemera gushyira mu ngiro bigeze, bakaraba aho bagejeje, hama mu nyuma bakaza barabibutsa. Kibura ugasanga baravuga bati nko kuraba ingene abafungwa basanzwe mu mabohero bamwe bamwe imanza zabo zocibwa, turakeneye tuvuge turabuze uburyo bwo kugira abacamanza bashike bagende kuraba amadosiye ahantu ageze, kubera hakenewe uburyo, hakenewe yuko muhabu ubumenyi kuri aba banaka arugasanga icyo gisata kiranafasha yuko uburyo buboneka ariko bituma ibihugu byinshi kubera bazi yuko ibyo ayo masezerano akomeye benshi no mu bafasha u Burundi usanga baza bararaba neza yuko abo bantu baharanira gato y'akazi na muntu usanga kenshi ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu usanga bidatunze cyane byiruka kuyasinya mugabo ugasanga mu nyuma ntibariko barashyira mu ngiro ibiba byasabwe muri izo nama
bakabishyira mu bitabo gusa bakabishyira mu nyandiko ariko ibikorwa hariya mu banyagihugu bikabura
ugasanga ntibyakozwe mugabo kubera bavuga bati reka kibure ibihugu bya Buraya ntibitwankire kuduha amafaranga y'agaciro reka twemere yuko duhanya agateka akazi na muntu reka dushireho umugwi w'agateka akazi na muntu reka tubishire mu gitabo mpanabyaha ibyihutirwa rya kiremwa muntu umuntu ahanwe imyaka 15 irenga ariko ugasanga mu ngiro abo bantu ntibariko barakurikirana ariko wandaguye ndagarutse icyo gitabo mpanabyaha 2009 uravye neza warabona yuko ibyo ihotego rya kiremwa muntu twe twabikoramo cyane byari byagabanutse cyane bisubiye ubunyi hatanguye ibyo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aho usanga umenga abantu bakora ayo mabi nibahanwa n'ubutungane usanga umenga bari hejuru ubutungane ariko mu myaka yahera barahagarikwa n'abari mu gipolisi hariyo n'abagiye barahagarikwa bari mu bibanza bikomeye byo mu ntwaro cyangwa mu gipolisi ariko ugasanga ubu bariko barekurwa kubera imvo za politiki aho rero ni kuvuga yuko ayo masezerano afise akamaro gakomeye kuko aratuma bimwe bimwe biza birakosorwa kuko baba biteguriye kuja imbere y'abo bahinga bababwira bati raba twebwe bitwara bikoze raba ibitwara byumvise ibimadusabye twarabikoze ibitwara bikoze ukurumva ubwiye imbere yabo hamukavuga tabyo wakoze nusura kurumva ikindi kintu uvuga kandi uriko usuzumwa n'abagenzi bawe
muteza amatwi y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone turi kumwe na Gilbert hanyuma rero Peter nawe arahari Peter ube wihanganye reka tubanzirize kuri Gilbert Gilbert wiriwe
yiriwe neza Thomas
ufite akabazo
yego ndafite akabazo
yego
nasha kubazo mutumire ndegeka ni kubera iki abita ko baranira gataya kazi na muntu ngamu Burundi usanga binje mu bya politique ukayobegwa gutandukanya umunye politike n'uharanda gataya kazi na muntu
ye urakoze Gilbert ka Maître Armel niyongera ahita gusubiza
Gilbert abadije yuko ahabaranira gataya kazi na muntu kenshi mu Burundi usanga bita mu bya politike erega ibya politike umuntu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo bivuze ko umunyagihugu aragira icyo avuze ko ibyerekeye bya politike ibya politike biraba abarundi bose n'abaharanira gataya kazi na muntu barimwo ni kuvuga rero yuko abaharanira gataya kazi na muntu bareka gusa gukora nk'abanyepolitiki mugabo gukora ibikorwa bijyanye no kuraba yuko ibyo gataya kazi na muntu byubahirijwe bategerezwa kubikora ko biri mu byo bategerezwa gukora ariko rero ntibategerezwa kwambara igitambara cy'umugambwe ngo baje mu nama y'abanyepolitike ngo baje kugira imyamamazo kwitoza ntibaja gutorwa ntibaja mu bibanza bya politiki ni ibyo byo gutandukanya mugabo bya politiki byose biri mu byerekeye ubuzima bw'igihugu abarundi bose abanyagate y'akazi na muntu bose barafise uburenganzira bwo kugira icyo bavuze ko ibibazo bya politiki kuko biraba ubuzima bw'igihugu aricyo gituma rero abanyagate y'akazi na muntu baraba neza ahubwo yuko ibyo bibazo bya politiki biriko birakogwa neza abanyepolitike bariko bifata neza abanyepolitike bariko barabikora bakurikije abanyepolitike ariko babikura bariko babikora badahohotera kiremwa muntu baharanira gataya kazi na muntu izi bibazo bya politike bikakogwa neza byubahirije agateka kazi na muntu
Maître ariko na politiki mbese ubuzima bwa politiki birana na politiki nabyo biri mu burenganzira bw'umuntu
numuntu wese biri mu buzima bw'igihugu umuntu wese arafite icyo bivuze ko ahantu n'abasirikare bagenda gutora bagatora abanyepolitike bagatora abazotwara nawe hari hagati y'akazi na muntu ikiburze gusa nuko uhoranye hagati y'akazi na muntu ntashobora kuza kugenda mu myiyamamazo ibya politiki ati murantora jewe nshagutwara nshaka kumushinga amateka ndabasabye mpumiju ibyo uburi kukora politiki mugabo guharanira ibya politiki ni kugerageza kuraba yuko ibyo bibazo abanyepolitiki bariko barakora byubahiriza agateka ka muntu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Peter yavuye ku murongo, sinzi nimba ari kurambirwa cyangwa se nimba ari telefone yacitse. Noneho turi kumwe na Adelin. Adelin.
Yego yego nyakubahwa Thomas Kamirindi.
Urakomeye?
Asha nukuri turaho turashima cyane rwose tunezererwa ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
Yego nyarutse akabazo kawe.
Yego jewe ubwa mbere nashaka ntangure gushima ukuntu mwiyumviye kuzana iki kiganiro kijanye n'iby'agateka kazi na muntu. Ntagira nti ego nimba byukuri harasinzwe itegeko ryo kuharanira agateka kazi na muntu nkagira nti mbega ababijejwe mu gihugu cy'Uburundi boba bagejeje ibikorwa byukuri aho bararaba neza ko mu gihugu cy'Uburundi nta ruhande na rumwe rwidoga ko goba ruhohoterwa nimba goba ruhari nago ubwo rwidoga barabe bagikemure vuma mu gihugu cy'Uburundi demokarasi cimbatare byukuri nihabe uguhohotera ariko nugira nti ntambwe irahari intambwe irahari novuga nti ibice 80% ni by'abantu badahohoterwa ariko nivyo 20% navyo byo babihohoterwa ababijejwe bagerageze kubizana habe demokarasi nyayo ntihabe uguhohoterwa kuko burya ibi by'agateka kazi na muntu bica bijana n'ibya politike mu gihe politike idahuriweko na bose urumva ni kwa guhohotera agateka kazi na muntu.
Ye Adelin urakoze.
Yego cyane rero nashaka kuca nshima nkashimira kandi umutama mu gihe mwateguye iki kiganiro yahora aharanira ibi by'agateka kazi na muntu mutama mbona impa Claveri ari hanze aho novuga nti ashaza muri bya bishengira 20 navuga mu Burundi novuga nti nibyo byo babihaze hama hari ukwidegembya bikwiye kabisa. Dushime cyane rwose dushimira Ijwi rya Amerika mugira amahoro ngaho mururanirwe Thomas.
Ye amahoro nawe Adelin komera
mugira amahoro.
Maitre Niyongere Adelin wamwumvise?
Adelin namwumvise mugabo ibyo bitigira vuze 20% umutekano 80% bivana n'aherereye canke bivana na n'umuryango asanzwe arimo kuko uravye abantu barenga 500 bahunze igihugu abantu birigo baranyuruzwa abantu birigo barahagarikwa hadakurikije amategeko nibaza yuko ubu uravye urugero twavuze yuko mu myaka yaheze wasanga ibyo gate byote gataya kazi na muntu ariko biragabanuka ubu umuntu arabona yuko hari amabi menshi ariko arakogwa kandi hari ukudahana mu Burundi aricyo gituma ibyo bitigiri avuze kibure n'amatohoza wewe yakoze igihe sinacyo mubivuga ko nibaza yuko uravye amaraporo igwa arasohoka hirya no hino y'abatanzi bahanye hagati y'akazi na muntu amashyirahamwe mpuzamakungu ibisata bya ONU ivyo tubirerekana yuko umutekano udakwiye mu gihugu isinzikazo ry'agati y'akazi na muntu ritubahirijwe aho usanga na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarahagurutse ikugura amatohoza murazi neza ibihugu iyo sentare iguramo amatohoza ivyerekeye agati y'akazi na muntu aho biba bigeze urumva rone yibaza yuko Adere ndubashe neza icyumviro ciwe ariko naco nshigikiye.
Adelin reka tuvuge ko ari umunyagihugu gusa usanzwe ariko hari akantu yakomojeho avuga terega nabo ngabo nubwo byaba ari 20% ati bo kuki byababaho
mu byukuri ihotego y'agateka kazi na muntu bijyari kuye kuba mu gihugu igihugu kirimo inzego z'umutekano harimo inzego z'ubutungane harimo abasanzwe batwara leta ibyo n'ibyari bikwiye kubaho kuko ni ibintu byerekana yuko ataburenganzira bw'umuntu buriho atakwishira no kwizana mu gihugu ibyo rero nibaza yuko kenshi na kenshi ari byo twebwe duhanira gato y'akazi na muntu naho benshi bibaza ngo turiko dukodukira ibya politike kubera usanga tuko ndi mu rutoki bamwe mu banyepolitike bariko barikinga mu kiza mu kubera amategeko bahabwa n'igihugu kubera ingufu bahabwa na leta kugira bahohoterekiremo umuntu tugaruka tukabavuga tugaruka tukadoma urutoki kubitagenda neza mu by'ukuri hajya n'uburiko uharanira n'uburi gukina politiki nicyo bituma tuvuga ko zidaharanira ibyicaro bya politiki mugabo ibikorwa ibijyanye na politiki y'igihugu turabikora ko tukaraba yuko byoheza agateka kazi na muntu adere rero nk'uko yavuze ati nabo 201 umwe nakwiye guhotega ubuzima akwiye uko uwamuhohoteye ubuzima ahantu hakurikije amategeko kugira umuntu agwanye kudahana
ariko se metre mbere yuko duhi ijambo Etienne mwebwe mubona wizi by'amategeko uri mu guharanira uburenganzira bwa muntu ni ibintu byinshi ubwo nukuvuga uri nararibonye wabonye utuntu twinshi cyane mubona kuki politiki isumba uburenganzira bwa muntu
politiki irasumba uburenganzira bwa muntu kuko kenshi umuntu ashika kuri politiki aciye mu banyagihugu hama mu nyuma igitangaje ni uko amaze gushika ku butegetsi aca yibagira bamwe bamushira imbere ugasanga abanyagihugu bamutoye birigwa barakubitwa ugasanga abanyagihugu bamutoye birigwa barabuzwa gukora ibikorwa bariko barakora uravye nk'abajya abantu usanga bariko baradana dutuntu twabo kwibarabara ugasanga ariko barabirukana ugasanga amategeko ajuragiza ahohotera abanyagihugu irigwa arafatwa na ya leta hama ikagaruka mu nyuma gusaba amajwi kugira basubire bamugumize ku butegetsi biratangaje cyane kuko mu by'ukuri abanyepolitike bashyitse ku butegetsi bategerezwa kwitaho uburenganzira bwa muntu kuko barazi neza yuko bajyaho bashyizweho n'abo banyagihugu ariko biratangaje cyane uravye muri iki gihe uravye no muri iyi minsi mu Burundi usanga aho umuntu avuga yuko ariko asaba guhindura ibwirizwa wa shingiro ugasanga abanyagihugu basubiye guhagarikwa ari benshi abandi baranyuruzwa ukazibona abantu barahotega ubuzima nkurya simo bizimana gushikaho yitaba imana ugasanga inzego za leta ziriko zandika ibintu bidahuye ugasanga abazi yuko bize by'ubuvuzi arandika ibintu bidahuye ugasanga abantu bataye umutwe ukamenga bari kubagira ibintu abantu batariko bararaba ukamenga abo banyagihugu ariko barakoregwa ayo mabi sibo bazogaruka kuza kubashira imbere
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumire ni Maître Armel Niyongere yanditse rero igitabo ku Burundi n'ukuntu bwubahiriza uburenganzira bwa muntu bihereye ku nama mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu u Burundi buhora bwitaba kimwe n'ibindi bihugu buhora bwitaba buri myaka 4 turi kumwe na Etienne nkuko narimaze kubibabwira mu kanya Etienne we
amahoro neza
na mahoro akabazo kawe
ya reka manje ndamusaba ariko wumvirize izi bya Amerika abari mu Burundi n'abari mu bihugu bitandukanye
yego
akabazo narinse nagomba kubaza abo bantu kimwe nagomba kuvuga gato nuko icyo maze kubona mu Burundi abaharanira agateka isazi na muntu bagomba kubivanga na politiki ibyo rero bigatuma umenga guharanira agateka isazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi bizoba ibintu bigoye cyane kuko bituma reka mvuga ataba yategerezwa kubihagaramwo mu nzego za leta bitari bagora kuko umenga
Etienne yego Maître Niyongere icyo kibazo yagishubije ari umwe mu banyagihugu wakimubajije urumva ahubwo usubira inyuma wumva ikiganiro kereka niba ufite akandi kabazo nyine nk'uko bivuze gatandukanye nibyo
yego akabazo nagomba kubaza mu gitabo kiwe nabwo ndagisoma cyane mugabo naruvuze ko ari gitabo kidasanzwe nagomba kuvuga ko kugwaruka kuko ugwaruka hanini nigo umenga ariko rategura kazoza kivugiki kugira ngo ugwaruka rushore gutegura kazoza kwago ruharanya gateka kazi na muntu
ye urakoze rwose tiene we metre
wi
yego ah iki gitabo cyawe kizungura icyo rwaruka n'abari n'abakiri bato
ni gitabo cyabo se ni gitabo cerekana neza ingene ibihugu kenshi usanga biriko birihuta gusinya amasezerano mugabo bibe byategekanije ingene ibivuye muri izo nama bijya mu ngiro mu bihugu byabo hama icyo ushaka kubwira Etienne urabona icyo kibazo cy'abanya gato y'akazi na muntu no kwita mu bya politiki mu mashyigaruka nuko yumenya yuko abanya gato y'akazi na muntu nabo nyine ntibabuzwa kugira politiki ariko icyo badakora ntibakiranira ibyicaro bya politiki kuko mu ruhande gato y'akazi na muntu ashaka no kuba umunyepolitiki akavuga ati jewe ndabwiye mu ruhande gato y'akazi na muntu ubu ngiye ninjire mu bugambye hama nanje nje kwitoza nk'umushingamateka urumva ibyo ntikibuza ariko barahamira politiki ubwo ntibakiranira ibyicaro bya politiki kugira umuntu asobanukirwe neza kuko nawe niko ibibazo biguma biyiza hama muri icyo gitabo nacyo hariyo byose byerekana ingene ibihugu bishobora kujya kugira ayo masezerano ingene byitegura kugira amaraporo yabo ingene amaraporo usanga kenshi akurikizwa kubaza ibibazo icyo gihugu kiriko kirabazwa na bagenzi bacu kenshi babikura muri raporo ya leta leta iratanga raporo ibyerekeye agati kazi na muntu kandi no kumenya yuko iyo epi nibyo gato y'akazi na muntu byose bijyanye n'ugwaruka bijyanye n'abakenyezi byose bijyanye n'ihohoterwa rya kiremwamuntu byose birimo hama igatanga raporo bakongera bakaraba raporo y'ibisata bya ONU iba yatanzwe kuri icyo gihugu bakanarondera rero raporo yatanzwe n'ibigo gato y'akazi na muntu hamwe n'amashyirahamwe ahanira gato y'akazi na muntu babikura mu bintu bitatu ibyo bice bitatu niho bakura inkuru zishobora gutuma bashobora kubaza ibibazo kuri icyo gihugu kiriko kiraca imbere yabo bahinga bagata y'akazi na muntu
ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na niyukuri
yego
akabazo kawe
nanje nagira mbaze mbega mu Burundi turamenye turazi yuko turumva yuko ihohoterwa rya kiremwamuntu ryatanguye vuba navuga ryatanguye kera bivaye n'intwaro ko zagiye zikurikirana n'ibintu byamye biba nagira mbaze uwo mutumire nk'inararibonye mbega yoba hagiye haba intambwe yihe ku bijyanye n'ihohoterwa rya kiremwamuntu intambwe uje imbere cyangwa uje inyuma yaba yarabaye dufatiye kuri icyo nyine n'iyi n'ibihe mbega bintu bikuru biba bituma igihohoterwa ryamariba uko abategetsi basimburana hama haba ihohoterwa rya kiremwamuntu ego hanyuma ndashaka muze kumusabira mu mpera aze kuvuga aze kutubwira ibintu bikuru nimba arabivuze muri icyo gitabo cyiwe bikwiye gukorwa kugira ngo ihohoterwa rya kiremwamuntu rigabanuke cyangwa riveho burundu cyane cyane mu gihugu cyacu
niyukuri urakoze
urakoze niyukuri mu by'ukuri nababwiye yuko kuva mu 2008 aho Burundi bwatangura gutanga raporo ya mbere muri icyo gisata cya ONU kijejwe ibyo gato y'akazi na muntu inyuma y'umwaka wa 2008 harabayeho kugerageza kureka kujuragiza guhohotera kiremwamuntu cyane cyane mu gushyiraho amategeko akurikirana ahana abahohotera kiremwamuntu naba bari mu gitabo mpanabyaha cyari mu cyo mu 1981 cyaciye gihinduka hakajyaho ibihano bikurikirana abahohotera kiremwamuntu abashurashuza abakenyezi n'abakobwa ku nguvu ugasanga rero bimwe bimwe biriko birahava biriko biragabanuka uravye ngene abantu bagiye bahagarika bari mu ntwaro ugasanga bari mu rwego rw'ipolisi bakuru mu rwego rw'abaofisiye ariko barahagarikwa kubera abahohoteye ikiremwamuntu ibyo byose byaragiye biratuma hagabanuka ihohoterwa rya kiremwamuntu ariko rero twe tuzi ko bigiye kugabanuka cyane kuko barabona mu mabohero hari hafunzwe abatari benshi cyane uravye ibibanza by'aho bapfungirwa byari biri ugasanga ubutungane buriko burakora ubwigenga kuko ugasanga kenshi bashaka yuko ibyogati y'akazi na muntu bihinduka bigatera imbere bigatera imbere byasubiye kugaruka rero aho watanguriye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aho wasanga abajejwe intwaro abajejwe umutekano urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi basubiye kuzana ibintu byo guhohotera kiremwa muntu ugasanga ubutungane birabira hirya kuko usanga nta nguvu bufise zo guhagarika abo bantu ugasanga inyamiramabi zikika mu kiza zikingira ikibaba ariko bakora ayo mabi hakubahagarika ugasanga bakora amabi nk'ayo yo gushurashuza abakenyezi ku nguvu yo guhohotera kiremwa muntu ugasanga n'abari mu nzego zikuru za leta zegamiye umukuru w'igihugu ugasanga abo bantu ntibashoboka bahagarikwa cyangwa bakurikiranwa n'ubutungane cyangwa izindi nzego zijejwe guhana icyo gituma rero ubunyu usanga umenda byarasiba inyuma cyane n'ingendo yaciye ihinduka karabaserukira leta bagiye imbere y'abo bahinga baremera bati ibi tuzobikora ibi tubivuze ko ibi twarabikoze bagatangana raporo ariko ubu kuva babone yuko atacyo bakije kuvuga mu bantu kuva babone yuko Makungu yamaze kubona yuko amabiri warakogwa mu Burundi adahanwa ubunye bashimye yo kugenda imbere y'abo bahinga bakababwira ko byose bigenda nabi byose bigenda neza hano bagaheza bakishura nabi ugasanga hamwe hamwe bavuye mu nama bataraheza kubabaza ibibazo ibyo byarabaye ku mushirangano w'ubutungane ugasanga inzego za leta abakuru muri leta bacye bafata ingendo yo kwigiza hirya Amakungu kubera bazi neza yuko atacu bari bugende kuvuga imbere y'abantu bose bari kubaramenya ibiri kubera mu Burundi
ariko rero nayo Makungu iyo bayashyize ku ruhande nayo afata ibihano
mu byerekeye iby'agati y'akazi na muntu kenshi ibihano ni kunganirana sinzego zijejwe guhana iyo hageze guhana barabisaba n'inama nkuru y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igashyiraho ibihano kuko iz'inama z'agati y'akazi na muntu kenshi nizihana zirahanura zigasaba yuko igihugu cyo kubahiriza agati k'akazi na muntu iyo wabonye rero bishobora kuba bigeze ku rugero rwo hejuru barabisaba igisata kijejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagasaba yuko bushyiraho ibihano bihana icyo gihugu canke bakavuga bati sari icyo gihugu gifata ingingo z'ubukingira kugira ntihabe n'ihonyabwoko mugabo rero icyo gisata cy'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kirabyakira araho kibikora ko nacyo nyine kikaba gifite ingene kitunganije
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga Maître Armel Niyongere niwe turimo tuganira Maître Niyongere mbabwire yuko ari mu rugaga rw'abavoka bo mu Burayi mu Bubiligi Bruxelles no mu rugaga rw'abavoka bo mu Rwanda kuva mu 2017 kandi afasha imiryango yabuze ababo mu Burundi muri CPI Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha turimo rero turaganira ku birebana n'uburyo Burundi bwagiye bwerekana mu muryango w'abibumbye hariya muri iriya nama mpuzamakungu y'uburenganzira bwa muntu Conseil des droits de l'homme inama ngaruka myaka ine ukuntu bwubahiriza agateka kazi na muntu n'uburyo bubikora kuri telefone turi kumwe na Olivier Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe noneho na Habumukiza Olivier sinzi uko byagenze Habumukiza yevuga cyane
yego niho ndabumva
yego akabazo kawe
mande kuramutse mestre nyakubaho mutumire w'iteka
yego arakumva
amahoro amahoro
yego nyambana byumvise neza mariko muvuga ku bijyanye n'amasezerano mu Burundi bwasinywe n'amafungu
yego
oje nkaje uko ndabibona mestre nyinere ano gato ariko ndagakwaza akabazo ari bihugu na cyane cyane bihugu bya Afrika mu gusinya amasezerano ubu hageze aho menga biricyo kurya bivanye n'igitutu cyawe umure baba ariko barahonyanga ayo masezerano sindi mugabo ubu hari ibihugu bitari bike bya Afurika no kuri ariko birifuza kuva mu ayo masezerano byasinyaniye n'amakungu cyane cyane reka mvuge onde ko hari ayo mategeko nibyo usanga umenga yubahirizwa yo bariyemeje gusinya ayo masezerano uca usanga umenga bicatse uruhande rero ayo makungu ibuka ibyo ati murabe ntimurenga karindwi mubahiriza ayo mategeko baca babona umenga barabakandamiza mbega metire burya muraha amahirwe niyuko izoguma yiyubatse nk'uko yari yaratanguye kuko onigewe mbona mwino minsi menga niyo ifatiye ku byegeranyo onifatiye ku majambo mbega mu minsi y'imbere muha ikihe kibanza oni mu bijyanye n'amasezerano mpuzamakungu murakoze
urakoze Habumbikiza we
Umukiza arashaka kumushimira ku ntereranagize mu by'ukuri oni iriho kubera ibihugu bisanzwe bihurikiyemo oni ibihugu bitarimwo oni ntiyobayeho nico gituma rero ivyo bihugu bitegerezwa kwiyunga kugira oni ikomere oni ikomera kubera ikigikiwe n'ibihugu byasinye amasezerano yo kwinjirayo urumva rero nibaza yuko hari ibihugu nivyo uko nabivuze mu ntango usana kenshi bihuta gusinya amasezerano kugira bashobore kubonwa neza n'abasanzwe bafasha Burundi ahamvuga nk'ibihugu kenshi usanga biri mu bihugu bidatunze harimo byinshi bihugu bya Afurika ugasanga kenshi ibyo bihugu birasinya amasezerano kubera bariko babisaba n'abasanzwe bafashe ibihugu ugasanga yasinye mu nyuma ntihatanguye kubona yuko ashobora kuba yaragize amakosa ugasanga arabonye yuko mu nyuma ayo masezerano yasinye amubereye intambamyi ahubwo agire amugirire nabi mu byo ariko arakora aricyo gituma kenshi urawusanga hari amasezerano igihugu kiba cyasinye ugasanga mu nyuma kiravuze ati twe turivanyemo hari n'ayandi usanga basinye badashobora kuvamo ariko rero kenshi nk'ubusanzwe amaze kugenda muri izo nama kenshi kuraba ingene ibihugu bikora urabona neza yuko hari ibihugu bija hamwe kubera ibintu basanzwe basangiye ugasanga baravuze ati mbega uyu munsi ku Burundi buriko burakora Burundi buriko buraza imbere y'abahinga twebwe nk'abashaka kubashyigikira twokora iki ugasanga nk'abarusiya bariko barabashyigikira bakavuga ko habaye ariko harabeze gatoya akazi na muntu biriko biratera imbere ugasanga ibindi biriko bivuguka ugasanga kenshi ucubona yuko hari icyo basanzwe basangiye n'icyo bashaka gushikako bivanye ku ntumbero basanzwe bafise rero ugasanga mu kubashyigikira kugira bashobore kugira abantu babashyigikiye kugira nabo bashobore kuronka ingene bavugana n'abandi ariko gituma twariko turasaba mu minsi yahera ati mbega kubera iki hari abantu usanga bari muri ibyo bisata byateye akazi na muntu mugabo bakaha gushyira mu ngiro ibyasabye n'icyo bisata ni kubera cyane cyane uravye ni kubera usanga icyo gihugu kidashyira mu ngiro ayo masezerano gisanzwe usanga kenshi kiba kiri umunywanyi w'iyo nama kuko uyu munsi ndagushyigikiye nawe ejo naje imbere y'abo bahinga kuko ibihugu byose biraca imbere y'abo bahinga naje imbere y'abo bahinga nawe uzoshyigikira ayo makosa nicyo gituma kenshi iyo bagukuye muri iyo nama naho bitategekanije mu mategeko yabo bagukuye muri iyo nama ntawe ushobora gushyigikira ko nawe ntacyo uri kuramushyigikira ko kandi uwo gushyigikira ejo agezwe guca imbere y'abo bahinga aricyo gituma rero kenshi nshaka kwishyura
Habumukiza yego
uko ishyiraho mpuzamakungu oni rishyigikirwa n'ibihugu byateye ku igikumu ku masezerano ayishyiraho kuko iriho kubera ibihugu bishyigikiye kandi bishaka yuko hagira ikintu kijya hejuru y'ibihugu kikababwira ibyo bokora kikatabara kare cyane mu gihe utwara igihugu ariko arahungabanya agateye akazi na muntu
hanyuma metre Habumukiza ndumva hari akantu yashyizemo ati ejo hazaza akazoza ka Loni k'umuryango w'abibumbye uriya muryango mpuzamakungu murakabona gute
tubaza yuko uravye nk'ubu hari ibihugu birimo ingwano ugasanga hariyo amategeko yagiye arajyaho ashigwaho n'ibisata byawo ni muri gatanga igihugu n'ikiyasi ugasanga ntikiyashyira mu ngiro ibyo mugabo n'ibyo kwerekana yuko ishyirahamwe mpuzamakungu ubonye bishobora gusambuka kuko hariyo benshi babona yuko ibihugu byinshi bibona yuko iryo shyirahamwe mpuzamakungu ntibifasha kandi byafashije iyi bikavuga bati erega hajya duhagarika cyane twarikuraho na jewe habaye ingorane ejo nta wuzi muri abo bose batwara igihugu icoshika ashobora kugira ingorane agasanga atabaza yashyiraho mpuzamakungu oni ni nka birya kenshi amasezerano ashyiraho nka sinayo mpuzamakungu mpanabyaha hariyo benshi bavuga bati ijye sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikurikirana abanyafurika gusa reka tuyikureyo reka tuve abanyafurika tuvemo reka dukurikire uburundi bwavuyemo kubera babonye yuko bariko baragira amatohoza y'ibanze urumva aho rero ugasanga bakibagira yuko iyo sentare mpuzamakungu yashyizweho n'ibihugu byinshi bya afurika ibihugu bya afurika byinshi byatumye kubera amasezerano uravye abasanzwe barashyizeho amasezerano ashyiraho iyo sentare mpuzamakungu hama kandi hariyo ibihugu byinshi iyo sentare yafashije mu bari ko barayirwanya urumva rero ugasanga kuvuga ngo bose bazovamo byaranze kuva kera kuko barazi yuko ari sentare ifasha cyane cyane ibihugu bya afurika
hanyuma nanone metre tukiraho ngaho kuri CPI nubwo igihugu cyavamo twongere tubishimangire nubwo igihugu cyavamo amatohoza yaratangiye arabandanye
mu by'ukuri ngira ntibari barasomye neza amasezerano ashyiraho ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha uburundi buvuyeho amasezerano yaramaze kuva amatohoza y'ibanze yaramaze kuja uburundi buguma bukurikiranwa n'iyo sentare gushika umwaka uheze batanze bagiye kubimenyesha mishyira y'impuzamakungu niko bavuyemo urumva ibyo byose byakozwe gushika urundi buveho sentare mpuzamakungu mpanabyaha irabikurikirana kandi amatohoza y'ibanze yari yatanguye irayakurikirana bakibagira n'ibyaha biriko birakogwa ubu urabye ingingo y'abacamanza ba CPI bahaye umushyikirizamanza wa CPI birerekana yuko n'ubwicanyi buzobandanya bukogwa bukurikirana n'ubwabaye imbere y'uko uburundi buvamo n'uyo na sentare mpuzamakungu mpanabyaha n'ibyo byaha ibyo bikurikirana bizoba byabaye inyuma y'uko uburundi buvamo bibaza yuko umuntu yoza arasoma neza amategeko igena agenda aragenda hano ikindi nacyo ibizoba bikubera kogwa bidahuye n'ibyaha byakozwe imbere naho nyine CPI sentare mpuzamakungu mpanabyaha irashobora kubikurikirana mu gihe ibisabye igisata cya ONU kijejwe amahoro n'umutekano
hanyuma nanone akandi gatoya ntabwo ari uburundi bukurikiranwa nk'igihugu ni bamwe mu barundi bakekwaho ibyaha ku gatwe kabo
amatohoza mpuzamakungu amatohoza ya sentare mpuzamakungu yuguruwe mu Burundi si kuvuga yuko yuguruwe ku gihugu yugururwa ku gihugu mugabo hakurikirana abantu kuko igihugu n'igihugu mugabo bavuga yuko amasezerano amatohoza yuguruwe ku gihugu urumva ntibaba baramenya neza ukurikiranwa n'ayo matohoza babanza kugira amatohoza kuko benshi murumva bavuga ngo mbere yuko bazofata gutanga imitahe yo guhagarika abantu ibyari imitahe iza mu gihe amatohoza yaheze kandi mu gihe bamenye neza uwo amatohoza yadomwe ku rutoki yuko yakoze aha ikurikiranwa n'iyo sentare
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maitre armel niyongere niwe mutumire ku birebana no kumva neza amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu no kuyashyira mu bikorwa ni ikibazo gikomereye ibihugu bimwe na bimwe nk'uko yabyanditse mu gitabo cye yasohoye muri uku kwezi kwa gatatu turimo icyo gitabo cyanditse mu rurimi rw'igifaransa Le Burundi et l'examen périodique universel ni ukuvuga mbese uburyo uburundi bwitwara nyuma yo kwerekana uko bushyira mu bikorwa uburenganzira bwa muntu hariya mu muryango w'abibumbye kuri telefone Nsengiyumva we
nyiriwe neza
wiriwe akabazo kawe bandanya
kazi kanziza kamirini
twese nkabitsamuye gusha ku ngingo
nanuze nyina na Rumeri niyongere nawe ndamwifurije pasika nziza nca nongera ndamubaza nakabara
yego
pasika nziza narukije umbo
cyane gose iyo muri iyo mu mahanga turabibuka gose
murakoze cyane
ama nashaka njenda ngira ko ndababaza kabazo niye hangiro mwihaye gushika muri 2025 kuvyerekeye agateka kazi na muntu naho mbona umengo mufise akazi keshi hama biraborohera gukora byose biboroheye mu gihe muba muri iyo mu mahanga murakoze utubazo twanje n'utwo murakoze kuma kanya kwiradi cy'Amerika
murakoze nawe nsengi yumva
yego urakoze nsengi yumva nashaka gushimira nsengi yumva kuko urabona wewe kwatanga n'urugero rwa kure ati nihaye ihangiro ringana gute gushika mu 2025 twebwe tugira amatohoza ku munsi mu vyerekeye iyubahirizwa gato y'akazi na muntu sikuvuga ko turiko turakora dukora gushika tukavuga tuzokora gushika 2015 2020 2025 twebwe twihaye ihangiro yo guhagararira agatse y'akazi na muntu tukadoma ku rutoke uwo wese ahonyanga agatse y'akazi na muntu uwo ari we wese ahari hose ni kuvuga rero yuko twebwe ari byo hangiro twihaye kandi biratworohera naho turi mu mahanga kuko uravye neza abarundi kenshi n'abantu usanga harimo benshi bari mu nzego zose arizo umutekano arizi iperereza ari mu muganga uri ku butegetsi ari mu migambwe y'abatavuga rumwe na leta ugasanga kenshi baravuga bati turavye igihugu turimo turavye ingene ihohoterwa rya kiremwa muntu rikorera kugwa mu Burundi natwe ishobora kudushikira reka rero turabe ingene twoha ibyemezo abashobora kubivuga bakabishikana imbere kugira bashobore kudufasha natwe tugiye dusange atanumwe bishobora kudutabara rero byinshi tubikura muri abo nagira nkumurize nsengi yumva yuko bitworohera cyane kuko biva muri abo bari ngaho muri izo nzego zose baratubwira ati aha mu iperereza dufise abafunzwa aba harimo naka bahohotewe ubuzima na naka bafashe itariki izi n'izi ubu zibakiri mu ibohero iri n'iri bahora mu iperereza baravuyeho mu ijoro ikahize n'izi tubikurikirana ku munsi ku isaha ari cyo gituma usanga byinshi bimenyekana hakiri kare rero ni kuvuga yuko ari byo hambiro twihaye nk'abanya data y'akazi na muntu twavuze duti nawe tutakiri mu gihugu kubera imvo z'umutekano utegerezwa kuguma turaba neza yuko aha ihohoterwa rya kiremwa muntu ritariko rikorerwa abanyagihugu kugira uwo wese akora ayo mabi ahanwe naho boba ejo inyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 cyangwa irenga aza kurikiranwe n'ubutungane
metre niyongere kuva mu
amahoro
yego ngo watubwiye yuko mu 2008 aribwo Uburundi bwa mbere na mbere bwagiye gutanga icyegeranyo cy'uburenganzira bwa muntu hariya muri Conseil des droits de l'homme de l'ONU iriya nama mpuzamakungu y'uburenganzira bwa muntu hanyuma ibintu bitangira kugenda neza Uburundi burikosora mu 2015 ibintu bisubira irudubi igihe cy'imyaka 7 ni kigufi cyane ubu muri iki gihe uko mubikurikira mubona nirihe sezerano mpuzamakungu mu burebana n'uburenganzira bwa muntu agateka kazi na muntu nirihe sezerano rya mbere rikomeye Uburundi butubahiriza Uburundi budashyigikira budashyira imbere mbese la convention ou le protocole numéro 1 batubahiriza nirihe sezerano
uravye isezerano Uburundi butubahiriza iyo tubahiriza kimwe muntu iyo umuntu anyuruzwa akanyuruzwa n'inzego za leta ntushobore gukurikirana abo bantu bamunyuruje iyo umuntu yumvise abantu b'abakinyuzi bari kubafatwa ku nguvu bagakogwa n'abantu bamwe bamenyekanye ariko ugasanga abo bantu nta matohoza abaho yigenga kugira bakurikirane ababikoze. Iyo umuntu awerezwa igufa gushikaho yitaba Imana, ugasanga abajejwe kugira amatohoza n'ubutungane bukabona yuko atabimenyetso na bimwe bafise yuko icyaha cyakozwe cyangwa uwagikozwe, ibyo byose birerekana yuko Uburundi buba bwarenze umurongo utukura wo kubereza agateka ka zenamuntu. Kanatsinda, uca ubibona iyo igihugu nk'Uburundi uni yamaze gushyiraho umugwi w'amatohoza wigenga, kwerekana yuko izagateka ka zenamuntu biba bigeze ku rugero runini. Iyo ubonye sentare mpuzamakungu mpanabyaha yugurura amatohoza ku gihugu nk'Uburundi, none wumva wose urakuvuga yuko icyo gihugu hari izagateka ka zenamuntu kicubahiriza. Byose birerekana neza yuko ibyo byose bishyize hamwe byerekana neza yuko mu gihugu cy'Uburundi ata mutekano ukwiye uriho, atayubahirizwa bigatira kazi na muntu biriho. Uravye nk'ibihugu bya Buraya bifata ibihano ku gihugu bikavuga biti iki gihugu nticyubahiriza agateka kazi na muntu, ibyo byose bimurukurikirane werekana neza yuko agateka kazi na muntu katubahirije. Uravye umugwi w'agateka kazi na muntu wari ujeje guhagararira agateka kazi na muntu ukugwa mu kibanza cya mbere ukajya mu kibanza cyo munsi, kubera usanga uriko ukingira ikibaba ibiri ku bikorwa na leta. Ibyo byose birerekana yuko ibyo agateka ka zenamuntu biba byagiye ku rugero rwo hejuru, ahubwo haba hakenewe yuko ibihugu bigenzi byabo bitabara, bishobora gushyirayo ingingo zikomeye kugira bitabare Abarundi.
Metre Niyongere, ubwa mbere ni mu 2008 nimba mbara neza, ubwa kabiri ni mu 2012. Mu 2016 Uburundi bwitabye iriya nama mpuzamakungu y'uburenganzira bwa muntu ya Loni.
Yego, byabaye muri uku kwezi kwa mbere mu 2018 byaratebye kuko amaraporo atagera atangwa kubera ingorane z'umutekano zari ziriho. Baratebye gato mugabo iyo nama yarabaye muri uku kwezi kwa mbere itariki 2019 niyaba nihenze i Geneve mu Swiss. Mugabo yabaye yamvugo nyene ya leta yo kuyabiriza ibyavuzwe byose, yo kuyamiriza ibyerekana yuko ibyo agateka kazi na muntu bihungabanya, yuko bitubahirizwa, yuko hari ukudahana mu Burundi abaserukiye leta, byose bagiye baravuga yuko bigenda neza atari byo, kujya nyine musanzwe mubona imyifato nshasha isigaye ifite abo mu nzego za leta ari ukuyamiriza ibyo basabwa guhindura mu byerekeye iyubahirizwa agateka kazi na muntu.
Ubwo mu magambo make leta y'u Burundi yagiye kuvugaho yuko kubera nari amatohoza yigenga ihohoterwa.
Leta y'u Burundi yavuze yuko ubutungane bw'u Burundi bwikwije kandi bushobora kugira amatohoza bidakeneye yuko amatohoza mpuzamakungu aza. Hama baravuga yuko ivyerekeye amabohero bariko baraba ingene bagabanya abanyororo. Hama baravuga neza yuko akazi na muntu ata muntu ahohoterwa kiremwa muntu, ababikora bahagarikwa. Ariyamiriza ivuga yuko amabi menshi akogwa n'ugaruka rw'imbonera kure, yuko ari binyoma bivugwa n'abantu batazi u Burundi aho buri. Ibyo byose ni imvugo isanzwe imenyerewe ku Burundi iyo bagerageje kubereka yuko bariko barahohotera kiremwa muntu. Ariko rero ntibishobora kubandanya uko, kuko uravye mu gihe baba bashize nkajya mu ngoma tohoza wigenga mpuzamakungu, mu gihe hagiyeho sentare mpuzamakungu mpanabyaha, naho kenshi ibyo bisatusana kenshi bidafise inguvu zo guhagarika umuntu ngo nyene, mugabo birashobora kushira ku rugero rwerekana yuko umutekano cyane agateka kazi na muntu muri icyo gihugu itubahirije.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uburundi bwubahiriza gute uburenganzira bwa kiremwa muntu bikurikije uko bwabyiyemeje mu maso y'abanyagihugu no mu maso mpuzamakungu? Mu magambo make nibyo turimo tuganiraho na Maître Armel Niyongere, akaba umwavoka wo mu rugaga rw'abavoka b'i Bruxelles mu Bubiligi n'abavoka urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Hanyuma rero Maître, dusubiye inyuma gatoya kuri CPI harakantu yigeze kuvuga yuko hari igihe abategetsi bafata umwanzuro wo kuva mu masezerano ya nayo. Icya mbere, hari ikibazo abanyagihugu nta ruhare baba bafite mu kwinjira muri ayo masezerano. Icya kabiri, nta ruhare bagira kandi biba ari amasezerano yinjirira mu mategeko y'igihugu, akaba amategeko y'igihugu bwite byo bita ratification, ntibagire n'uruhare rw'uko igihugu gisohoka muri ayo masezerano. Ni ukubera iki Uburundi abategetsi abanyagihugu batabifitemo uruhare? Ni ukubera iki Uburundi bwikuye muri CPI?
Mu by'ukuri Uburundi bwikuye muri CPI kuko bamwe mu batwara Burundi bibonye yuko bashobora gukurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubera ibyaha baba barakoze. Kuko kenshi iyo atabyaha wikeka ko, iyo atabyaha wibaza yuko warakoze cyangwa ubutungane ugasanga ukavuga ati jyewe amatohoza naho yoza ntacyo yombwira kuko nta byaha nakoze, naze ngaha mu gihugu agira amatohoza. Kenshi iyo uyanse uba ufise icutinya, uvuga ati mbega yoza agakurikirana naka, mbega yoza agahera kuri jewe, mbega yoza agahera kuri mugenzi wanjye ari muri leta, ugasanga bafashe ingingo yuko bavamo. Ariko rero ibyo rero bari kwihenda cyane kuko amasezerano nkajya uyavuyemo kubera uri mu nzego za leta, kubera uri ku butegetsi uyu munsi, ejo uvuyeho abagusubiriye barajya kuyasinya kuko ajya amasezerano aratuma hagwanya ukudahana muri icyo gihugu. Ibyo ni ugwakarorero muri Gambi, barabonye yuko umukuru w'igihugu yahahora yavuyemo akurikiye kuri igihugu cy'u Burundi, mugo wamusubiriye mu bya mbere yakoze yari gusubira kwinjira muri ayo masezerano. Kuko kenshi iyo uvuye mu masezerano nkajya mpuzamakungu mpanabyaha, werekanye yuko udashaka gukurikiza ibyo gateka kazi na muntu, udashaka kugwanya kudahana. Rero kenshi iyo umuntu aje aca asaba yuko asubira muri ayo masezerano. Kandi twebwe nk'abashingwamanza mu kujyana amadosiye yacu muri CPI, ntitwashaka yuko amadosiye y'Abarundi y'inzirakarengane, amadosiye y'isinzi ry'Abarundi birirwa baragandagurwa, birirwa baranyuruzwa, abakenyezi birirwa barafatwa ku nguvu, agenda irahe mu Burundi muri CPI. Twe twashatse ubutungane, aricyo gituma ubutungane twabuze mu Burundi aribwo bwatumye tugenda kuburondera aho buri. Ariko rero nitwabona neza yuko ubutungane bwikubisa gashi, cyane cyane iyo bakabarabatwerekana yuko ubutungane buri kubukora bwigenga, kuko ubuhunye buhagari ubwo butungane buri kubuvogerwa na leta, yibaza yuko ishobora gukurikiranwa n'amasezerano n'amatohoza mpuzamakungu. Muri icyo gihe nitwabona ibintu bihindutse, turashobora kuzosaba senari mpuzamakungu mpanabyaha ko ayo madosiye agenda kuburanirwa mu Burundi imbere y'ubutungane tuzoba twabonye yuko bwigenga.
Ijwi rya Amerika mu kiro n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Innocenti, kandi minota iragiye. Innocenti we,
muraho, ndakumva.
Akabazo kagufi cyane kubera ko
rwose akabazo kagufi byose ndabona amasaha bye yagiye, ariko ndaba ntago mbaze ibirebire cyane. Noneho ndashimira umutumirwa, noneho ndamubaza ese inyungu abanyagihugu babonera muri ayo masezerano ni iyihe?
Hindiraho ngaho
kitabashije gusinya ayo masezerano bigenda bite? Kirabiryozwa, kirabikurikirana, bihereraho ngaho? Ubwo antrize, murakoze cyane.
Hindiraho ngaho kubera ko rwose nta n'amasogonda 30 asigaranye metre.
Inyungu abanyagihugu bagira ni uko ayo masezerano atuma igihugu cemera imbere ya bagenzi babo yuko kigiye guhindura mu gukurikiza agateka kaze na muntu. Iyo nyungu rero ni nyungu cyane cyane ku banyagihugu. Iyo umuntu aserukira leta avuze imbere y'abandi bakuru baserukira ibihugu byabo basanzwe bahurikiye hasi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akavuga ati twe tugiye gukora ibi n'ibi kugira tubohereze agateka kaze na muntu, inyungu iba iri ku munyagihugu.
Maitre Armel Niyongere, ndagushimiye cyane, ariko nk'uko nyine wabitubwiye Loni ntihana, irahanura, ariko Loni iyo bibaye ngombwa irahana, ntabwo ari nayo yonyine, na Afurika ubwayo irahana iyo bibaye ngombwa. Urugero ni kuwahoze ari president Isenabre wa Chad, Afurika yamujyanye muri sentare, ubu ngubu yarakatiwe. Maitre rero Imana iguhezagire, namwe mwese muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ndabashimiye rwose mukanya gato cyane na makuru avunaguye minota 5 rwose mukomeze mugubwe neza na radio yanyu murakarama.
Ibiganiro vyacu bibabandanya kw'ijwi rya Amerika.